Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Niteka ntangere gusubira kubana namwe nshuti cyangwa bakunzi b'ikiganiro yaga. Kaze mu kiganiro cyacu kigira cya 42 cyo ku magenekerezi ya 2023 ntwara n'umwaka 2020. Ijwi mwumva ni rya nini nahazwe Maria Carlos nifurije ikaze. Iki kiganiro kije nyuma y'indwi zitatu ziheze ata kiganiro yaga gitunganwa biturutse ku ngorane zashikira radio Ongea. Mu mera zano makuru umuyobozi wa Ongea yaga umushinga ntaye Emmanuel Ntirampeba araza ku mutumire wa hano makuru ahaza kutuyagira anatera kamo imigwi itandukanye ikurikiranira hafi ibiganiro bya acho. Kubayikiza karanda gitegwa n'umugera witwa corona kibonetse mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Impunzi z'abandize zigeranirijwe mu ikambi ya Rusenda mu buseruko bw'ico gihugu ziratekewe n'ubwoba. Iki kiza karanda kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 30,000 ku isi nzima ni kiza giki. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Ikiza cy'umugera wa coronavirus canke COVID-19 cyabonetse ubwa mbere ku mugwa mukuru Wuhan w'intara ya Hubei mu gihugu cy'Ubushinwa. Kigenekerezo rya 17 kigarama umwaka wa 2019 kivumbuwe n'umuganga Liwan Liang aho yatera akamureta yiwe ariko ikaba itamwumvirije maze imwagiriza gukwiragiza ibihuha imuta muri yomi iyo ndwara akaba ariyo yanahavuye imuhitana. Uyu munsi coronavirus ikaba iraje ishinga isi n'abayibako bose kubwo umuvuduko munini ifise mu gukwiragira ku isi no mu guhitana byihuse ubuzima bwa kiremwa muntu. Inyuma yaho vyemerejwe na leta ya Kongo yaranira intwaro rusangi ko mu gihugu habonetse abantu bagwaye ico kiza ca corona virusi na cyane cyane ku mugwa mukuru ikinshasa. Ishirahamwe IDSL jejwe amagara y'abantu na CNR igisata cha leta kijejwe imibereho y'impunzi mu ikambi no hanze y'ikambi yarakoresheje inama mu ikambi y'impunzi ya Rusenda kwigenekerezo rya 2024 ntwarane yo gusigurira impunzi z'abarundi uburyo ico kiza candukira ibimenyetso byo acanduye n'uburyo cyo kwirindwa. Abari mu nama babajije IDS ingene yiteguye mu gihe huboneka ugwaye mu ikambi ya Rusenda ikaba yishuye yeko nivyashika kizoba ari kibazo cishiramwe OMS ijejwe amagara y'abantu ku isi. Nkuko ADS ibimenyesha nabandi bahinga bo ku isi, umugwayi wa coronavirus arameneka umutwe agakorora cyane urudacika akagira umuriro mwinshi ndetse agacika n'intege bikanka kwa hema kuko atamuti uraboneka cyanke urucanco. Ukuyirinda no gukaraba n'amazi meza n'isabune, kutaramukanya ukora nako n'umuntu, kwirinda kuja mu bantu benshi, gufuka izuru n'umunwa koresheje maske, kwirinda kwa uza canke gukororera ku bandi, kwambara amaga hamwe no kwirinda kwikorakora mu bice byo mu maso. Nubwo biruko impunzi zisaba ko hobaho ibipimo ku bakozi b'amashyirahamwe ya kimuntu akorera mu ikambi ya Rusenda na Murongwe kuko aribo batembera cyane cyane mu bisagara bitandukanye bya Kongo. Ngomenya ko nubwo leta yari yafashe ingingo yo gukumira igisagara cya Kinshasa mu guhagarika ingendo ziva canke zija mu ico gisagara, bikaba bitabujije ko haboneka uwandu ya ico kiza muri province ya Ituri. Kongo ikaba ikwije abantu 65 bamaze kwandura ico kiza ca corona, muri bo batatu bakaba bamaze kwitaba imana. Ibitigiri bikaba bibandanya kwiyongera ku munsi ku munsi aho mucegeranyo casohotse kwigenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatatu hamaze kwandura ku isi yose abantu 667,057 691 mu kiringo ca mezi atatu. Jewe ndiye Mabre Kavunja Poli kubwi ikiganiro yaga Rusenda.
Urakoze Aimable Kavunja Paul kuri iyo nkuru waduteguriye. Kubwo kubonekana kw'ico kiza karanda coronavirus ku butaka bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo cyane cyane mu mugwa mukuru w'ico gihugu Kinshasa, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Antoine Chilombo yarafashe ingingo zitandukanye mu ntumbero yo kugwanya ico kiza karanda. Mutsana rikambi ya Rusenda umushinga nahe Didier Nundi wa Nundi aterakame impunzi arongoye kunahiriza ingingo zafashwe n'umukuru w'igihugu. Tumwumvirize.
Iyo ni amri ya mheshimiwa rais wa nchi yetu ya Kongo ya kidemokrasia. Sisi wote kila mtu
agira ati ni ubwirizwa ryanya ku buha mukuru w'igihugu cya Kongo yahari intwaro rusangi ya Kongo. Twese hamwe n'umuntu wese aba muri kino gihugu cyacu ategezwa kubaha akanubahiriza iryo bwirizwa ry'umukuru w'igihugu cyacu. Ubwa mbere mu buzima bwiwe hamwe no mu kazi kiwe ka minsi yose, umwe wese ku bushobozi afise. Kuri ibyo no mu ikambi yacu ya Rusenda nk'abarongozi ba FNL turakurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro z'ingingo z'umukuru w'igihugu kubera ko no gupfa no gushira. Bityo ubwa mbere twatanguye gusigurira abasore kiri mpenzi ivyo ngorane kugira ngo bayisobanukirwe twari kumwe mufatanya bikorwa mu buvuzi arasigura ivyo kiza karanda natwe nka leta tukadusaba umwe wese akurikiranire hafi kwitegeko rirezwa ry'umukuru w'igihugu biriko rirubahirizwa
serikali na tukaomba kila moja afate kwa karibu ile mitindo yote iliyoleta mkubwa wa nchi
impunzi zo zibona ko ingingo zafashwe aragahotero kuko zibuzwa gusenga kwica kanyota n'ibindi izi mpunzi ziteraka mu mukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda ya Kongo kuzifungurira amasengero kugira ngo zishobore gusenga unabona ko icyo kiza kitagira urucanco cyangwa umuti tuzumvirize
nka twebwe dusanzwe turongoye amashengero mu nkambi ya Rusenda ubwa mbere hoho ingingo umukuru w'igihugu yafashe yo kugwanya ikiza coronavirus twayakiriye nk'abandi banyagihugu bose kuko yafashwe ku neza y'abanyagihugu baba muri iki gihugu ariko kandi suko kwanezerewe nuko twoba twugaye amashengero kuko uruhara rw'amashengero muraze yuko ari ntagerwa mu ntumbero yo kuremesha imitima y'abababaye gusengera imitwaro itandukanye yo mu gihugu canke y'abantu ku giti cabo nkuko umuntu adashobora gutungwa n'ivyo kujya gusa ariko cane cane kubemera Imana tuze yuko umuntu agizwe n'ibice bibiri hari igice c'inyuma gikenera kurya gikenera kwambara gikenera kunywona wo numubiri ariko hakaba n'uwundi muntu w'imbere ariyo mpemu yajiva ku Mana nayo nyene rero itegerezwa kuba restore ni jambo ry'Imana iyo rero atakuronka ijambo ry'Imana yatagusenga no kuvuga yuko ubuzima bwo mu buryo bw'impemu butaba buri kubugenda neza
ingingo yafashwe umushobora kuba ntago mubona ko yoba ifitaniye isano n'ibyahanuwe mu gitabo cha Daniel
neza cyane ivyo ntabwo dushobora kubija kure cyane kuko ivyahanuwe mu gitabo cha Daniel havugamwo byinshi cyane kuko umuhanuzi Daniel yari yavuze ibitari bike mu bijanye n'ubuhanuzi bwiwe n'ibijanye n'ivyo mu gihe cy'iherezo kandi we yagerageje no gusaba Imana ngo abibone ariko iramubwira toyasi ivyawe ntuzobibona ariko uzohagarara mu mwanya wawe rero ibi tubishira muri kimwe mu bindi byinshi bimaze kugenda bishika mwihindagurika ry'isi mu butware bw'isi no mu bindi ibiza si Daniel wenyine yabivuze n'abandi bahanuzi bari barabivuze ingenda abantu iyo bazogenda batubaha Imana bazogenda batagorokera Imana Imana nayo nyene hazogera igihisha mvura ikabateza ibihano bijanye n'ingene bagiye batubaha Imana ibi biri muri bimwe vyerekana yuko isi iriko irashika ku musozo tubuze yuko ivyago biteye canke intambara igatera canke imvura igatara n'ibindi biza bigenda bitandukanye bikugwaho no gusenga bikugwaho n'abantu bitanga bagasengera igihugu kugira ngo Imana ikureho ivyo biza rero hariho ingingo zimwe zimwe zishobora kuba zifashwe mu bwenge bw'abana b'abantu zidashobora kugira ico zikiza iyo hatabaye gutabara ku Imana yacu yo mwicu
kunzoga zinjabuka ibiyere amafilimu sinyane nana amusteri n'izindi bobo banywesha ukuri kwami ari iyo bita umunga kanyanga iyo bitanga umutinanye na filimu zike zike kubera yuko ndiko yatamutaye tugira nitwo kwifashishe kabusanga iwacu ebwe bacavuga ngo tugare ububare izi nzoga zindi zinjabuka ntabwo zugaye kobe ikintu ne baduhohotera tubona yuko ari twa tuzana iyo virisi zokeri wacu kandi tahera mu bandi tusaba yuko natwe bakugururira bareho ugarira rego vango ngo genda hari yagenda hariya nimbi yo ngware bona yuko izana na mwubwo bubare buto buto kwizo nzoga zito zito z'umuti na gijangwe kanyanga hanyuma bace babuza bajya abantu baziteka nka karoro nk'ikanyanga amanze bafunge bajya abantu baziteka mazo se kuziteka cyangwa izo zinzabuka ziva hanze primusi amster nazo azifunge izo zisobe kuzoboneka gahano hano toherere
mutsana rikambya rusende mushinga na Didier numbi wa numbi ari yameriza ibivugwa n'izo mpunzi kuko Imana irumva niyo woyisengera mu mwobo uyu mutwara tera ka munyabo ni mpunzi kubahiriza amategeko no kumvira impanuro z'abaganga tumutega biri kandi
najua magonjwa ni mengi sio tu iyo magonjwa
urazi kwindwara rinzi sio nyene umuntu mwisi gusa nimba bakuru b'amashengero bashobora gusenga kino kiza karanda kikara zimangana sinzi ko indwara zabaye ubwa mbere baba barazisengeje kazimangana ariko twese turavuga ko iyo ndwara ifite uburyo bwayo yandi
bikira ibintu by'ingwara asamasengesho bwa mbere n'uvuzi abaganga bavuga ko abantu 200 bakoraniye hamwe mu kibanza gito byoroshye ko bafatwa n'ikiza karanda coronavirus none ubudukurikire impanuro za pastor cyangwa dukurikire impanuro z'abaganga kuri cyo twebwe dukurikira na muganga kuko n'umuhinga yabyigiye pastor we shobora gusenga n'abakirisubiye ari kumwe wese ari wiwe agasengera ku muhaniwe ndibaza ko imana ikisa amatwi manini yayo kumva gutyo yashobora kubumva natwe ikadufasha tubateye intege basenge ari kumwe wese asengere mu nzi wiwe
wasandikira mu cyamuca kwake kunyumba
nuko nari nabyabwiye mu ntango turafise umutumire uwo nawe suhundi ni mushinga naye Emmanuel Ntirampeba arongoye uruganda yaga mushinga naye Emmanuel Ntirampeba kaze muri studio yacu haraheze iminsi itari mike ikiganiro yaga kitumvikana mbega ni kiki cyari cyabaye cyatumye icyo kiganiro kizima
tumaze ikiringo kitari gito tutariko turakora nibo zitandukanye mugabo imbo nkuru cari kibazo cuko uburyo bwa none bwari bwatugoye kuko ituma tumana ko makuru tuvuga ko twese byo kuri twadufise ikibazo cy'ukuntu dushobora guhana ahantu makuru canke se kwakira ayandi niyo twari dufise bica bituma rero tudashobora kwegeranya ajya makuru byo kuri twabwiriza kuza turabwira abanywanyi bacu igihe cyose tubaha amakuru ariko rero ikintu gikuru twaragize ikibazo kijanye nibura ry'umuriro ngaha ugasanga amamashini yacu nta muriro afise bituma tudashobora kuronka by'ukuri ukuntu dushobora kuba twokora iki kiganiro cacu ngo duheze tugihereze abanyagihugu canke se abatwumviriza mu buryo bubereye akabaho rero n'izindi ngorane ushobora kubusanga ari abamenyeshamakuru bamwe bashobora kuba batabonetse ubarondeye ku buryo bwa none canke se ku matelefone ntubaronke ica bituma amakuru atandukanye agihohowe adashobora kuboneka kugira ngo duhereze abanywanyi bacu batwumvira
uno munsi mwasubiye gutunganya ikiganiro yaga mwashobora kubwira abasanzwe bumviriza ikiganiro yaga ko ingorane zari zihari zoba zaheze
tukuvuga ko ingorane zari zihari zaheze ariko by'ukuri twagerageje kuzitorura umuti twimvira ko ari umuti ushobora kuburana kurusha uko bya muri ino minsi twa dufite ingorane niba rero ku kijyanye n'umuriro hariho uburyo twiyunganije twe ubwacu turashaka kuronka akantu koba karadufasha mu kuronka umuriro mu mashini zacu dukoresha hari iki kijyanye n'uburyo tuko turagerageza guhimiriza kugira ngo bagenzi bacu batari bagize ikibazo cy'amatelefone cy'iki byose urazi ko umuntu iyo kubitanga tuza twaronse vema turabona ko umuti uri kuraboneka ku ngorane twadufise
abanyamakuru musanzwe murongoye baridoga ko bakora atakintu na kimwe binjiza atagasabune atatunite kuri icyo kibazo nakamo akahe nimba ari byo mushobora gutera amashyirahamwe asanzwe afasha amaradiyo canke ibinyamakuru cyane cyane ishyirahamwe risanzwe ryarabibabutse internews
by'ukuri murazi ko ikintu cyacu cyose iyo kibaye ugasanga umwana arafise umubyeyi baratandukanye kubera twateye uburyo bw'ubuzima kufa canke se ibindi bintu bishobora gutuma umubyeyi n'umwana batandukana umwana amara iminsi afite ingorane kugira ngo amenyere bwa buzima yarasanzwe abayemo n'ababyeyi ni muri ubwo buryo na twebwe umufashanyabikorwa wacu internet amaze guhagarika ubufatanye twari dufitanye kuko aragize ikibazo cyo kugira ngo dushobore kwitunganya kugira ngo tube dushika ku bikorwa aho umumenyeshamakuru ashobora gusanga yisanzemo akaba yoronka akantu ariko ibyo byose twaragerageje kwirukanka turagerageza gukwikubita hirya no hino muri ino minsi turabona ko ibintu by'ukuri biriko biraja mu nzira usinze ko twagize ikindi kibazo cy'indwara roho nyanganda yafashe isi yose ikituma n'abajya abantu ba nyuma baza baragerageza gushyira imikono ku bikorwa cyane se ku byo bamaze gufata yuko bizokora bica bidusubiza inyuma gatoya nico gituma natwe ubu turashobora gusanga bidufasha ikindi kiringo cyo kugira ngo ibintu bije mu buryo ariko twabona kumenga bituri mu nzira yo guheraheza ingorane cyangwa se yo kuba twabitorera umuti kuri iki kibazo cy'abamenyeshamakuru bijyanye n'uburyo twakoresha ni nacyo gituma bya byashyitse ntituronke ikiganiro cyacu muri izi ndwi zibiri cyangwa se zitatu zari zihari
hari akajambo kongera
ni ukongera kuri umufatanyabikorwa wacu internews ko iyo kwibuka by'ukuri ibyo twavuganye bakaba bogerageza kunyarutsa kugira ngo hagire icyo twoshika ko mu guteza imbere ibikorwa byacu mbese tugahamagarira n'undi uwo ari we wese ukwiyumvira gukorana n'iki kimenyeshamakuru cacu abantu bakunda rwose na cyane cyane impunzi n'abakongomani batwakiriye mbese no ku isi yose benshi bagikurikirana kuko turabona turabyo mu buhinga bwa none turabona abantu benshi badukurikirana ko ari wese ubyumva akabona ko bibereye ko twotanga amakuru abereye yoza akadufasha kugira ngo duteze imbere umugabo w'ikimenyeshamakuru
Munonga hatu rangire joka makuru ya achuweno mwuzi. Mwakoze mwege mwese mwakulikira nyekupa mwunango kushikahere. Yakoze Aswani Shabani ya mfashije kuyawa tegurira. Emanuele mwaniwa akawaiwa ya raha garariye. Jewe maria kawemi ni ahazone ya basi kilijembi furi. Jamahoro na mahonda. Yelahumu ba mwubahwe na hubutaha.